Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, mu nyuma bakajyanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye, bongere batekerwe impanuro mabanga bagiye kujyamwo. Jean Claude Karegwa ndeza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije amenyeshamakuru iby'umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari, yamenyesheje ko ica mbere ari ukurwanya rivuye inyuma ikiza ca COVID-19 mu ntara barongoye, icyo kiza kigasigara ari umugani mu Burundi.
Ivyo bikorwa rero ica mbere mu kurwanya ca kiza karamba corona, akababwira yuko isekeze yatanguje rifise icyivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza corona virus, coba icivugo baburamatari bose bukigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kingo cy'amezi atatu, bisigaye ko hategerezwa gukogwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi icyo kiza karanda. Ikikorwa cya kabiri kihuta ni cyo kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero bikenewe bwa mbere ni uko ugwaruka bamenya igitigiri cyabo n'ibyo gwize mbere aho bidashobora kunywa akazi byoroshye, hakabanza hakaba n'inyigisho nkabishabwenge zorufasha kuronka icyo rukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiture cyatsimwe indaro nk'uko byerekanwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu byo baburamatari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushyirwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashyikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kurwanya ibiturire, kurwanya isesengura ry'ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanga uzoja mu makomini ko twategurwa, umukuru w'igihugu arafite abizigirwa biwe bazogenda bafite igufuri n'urufunguruzo bwa mbere bakugara bazabaja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu. Rero asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange, ubutunzi rusange twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura, kunyonyeza, kugira ituresho, kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu nuko boganira n'abateshije izabo kugira babisubiremwo kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera, kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe, no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri baburamatari 18 babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga, nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi. Muri abo baburamatari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi, Makamba na Karusi. Gishasha Barundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, nuko muri abo baburamatari 18 harimo abasirikare bo ku ipeti rya koroneli batatu bajejwe intara za Bururi, Kayanza na Mwaro, n'abapolisi babiri, umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke, uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura. Abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambi wa CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Aba baburamatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshyashya zabafasha mu mabanga yabo, gusa umukuru w'igihugu akaba yabasabye kuzozibungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.